VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Chote bavandimwe, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu kandi mbaramutsa mwiriwe neza. Iyi gahunda ya radio yanyu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kubwa ya usuma avoka chaka tala mlonga uli ituwala umu avoka nashuwe kumulonda no mwenyuma mga uwa maze kuituwala chambere nambere kukoni baraka kuwakira ngo ya usuma avoka.
Uwo ni Mwasasu Elisha ikegera cy'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi ubu uburanira u Burundi muri Afrika y'Uburasirazuba, avuga uko habona ikirego gitangwa nk'umuntu wahohotewe. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye impunzi z'abarundi baba mu gihugu cya Uganda turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere Arusha mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa mbere mu rukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba habaye urubanza ruregwamo ibihugu byose bigize uyu muryango. Umunyamategeko w'Umunyatanzania yarize avuga ko ibihugu byose bigize uwo muryango byashyizeho urukiko rugengwa n'amategeko arimo amwe ahonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Avuga ko cyane cyane hari igihe cy'amezi abiri umunyagihugu ahabwa kugira ngo abe yatanze ibirego bye, ko icyo gihe ari gito cyane bigatuma uburenganzira bwe bwo kubona ubutabera buhonyangwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urarusha.
Maître Steven Denis yaserutse muri Sentare avuga ko ahagarariye inyungu z'umuntu yashatse kwitura Sentare ya Afurika y'ubuseruko ariko ntiyabishobora. Yabwiye iyo Sentare ko yohindura igasubiramwo ingingo ya 30 agace ka kabiri y'itegeko rigenga umuryango isa nkaho ariyo ntambamye. Iyo ngingo itanga ikiringo cy'iminsi 60 canke amezi abiri kugira ngo umunyagihugu wese wo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko abe yatanze ibirego vyiwe mu gihe abyifuza. Maître Steven Denis aturuka muri Tanzania avuga ko ico kiringo gihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Kuri we amezi abiri ni make kugira uwitura ubutungane abe yegeranije ibikenewe vyose. Uyu muhinga mu vy'amategeko atanga akarorero ku munyagihugu abwirizwa kurondera umuburanira, kwegeranya amakuru yose yerekeye dosiye y'urubanza, kwegeranya ivyemezo, kurondera uburyo bwo gukingira amasura n'ibindi. Yongera ko hari igihe ushaka kwitura Sentare abagwariye mu bitaro. Avuga ko izo ngingo zidatanga ubutungane bubereye cyane cyane ku imanza nk'izo ziba zerekeye abantu bahohotewe n'inzego za Leta. Yasabye Sentare kw'ico kirengo cova ku mezi abiri kikaja niburi buri ku mezi atandatu. Abaserukira ibihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko bari muri iyo Sentare bo babona ko ico kirengo gikwiye. Ikindi bavuga nuko iyo Sentare atabasha ifise bwo guhindura itegeko rigenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko atari abakuru b'ibihugu. Maître Ntarugera Nicolas asarukira inyungu za Leta y'Uganda.
Yugarutse ku ngingo ya 17 ivuga yuko ku muntu ashobora kuza ku giti cye cyangwa agahagararirwa kugira ngo atange ikirego mu rukiko. Kuva mu by'ukuri rero iyo ngingo atari yubahijwe, wenda atarigeze aboneka ku giti ko ararwaye, ashobora kuba yatumwa avoka cyangwa se umuryango we cyangwa se inshuti zikazafata umwavoka zikamugatanga ikirego. Kabone n'ubwo bashyira amezi atandatu ashobora kuba makeya bitewe na kesi uko iteye, kimwe n'uko n'amezi abiri cyangwa ndetse n'ukwezi umwe ushobora kuba guhagije bitewe na kesi uko iteye. Nko mu Rwanda par exemple, nko mu Rwanda kugira ngo umuntu ajure urubanza n'iminsi 30 n'ukwezi kumwe gusa. Nk'abakuru b'ibihugu babirebye bakaba babisuzuma, wenda bitewe na kesi zigiye zitandukanye, ibyo by'ukuri wenda urukiko rwa ruzabisuzuma nirwo yaregeye. Natwe ngo twireguyemo ubwo urukiko ruzafataho icyemezo. Dusanga ko twabiye n'amakesi menshi kandi twafayirinze cyangwa twakoze ibirego tukabigeza muri urukiko mu gihe cy'amezi abiri, iminsi 60.
N'uburanira Burundi asanzwe uri cegera c'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika abibona uko. Mwasasu Elisha avuga ko bimwe mu byerekana ko umuntu yahotewe ari kunyaruka kwitura ubutungane.
Twebwe tuvuga tuti kirakwiye. Mugabo naho avuga ko ari gito wagize ingorane ntashobore muri uwo mwanya petetre kwitwara arashobora kubisigurira sentare nyuma sentare nayo ikaraba kuko izomvu zatumye muri ameza abiri atitwara nicyo kinini mugabo kuko nicyo cyerekana nuko n'umuntu koko yitwaye navuga ati abona ko yahohotewe petetre n'ingingo yabarafashwe cyane
kuba yarosumavoka cyangwa taramuronka uritwara umuvoka ashobora kumuronda no munyuma mugabo wamaze kwitwara icambere nambere kuko ntibaranka kwakira ngo yarosumavoka
nibavuga ati kikingo ni gito fashizo kwakira tuzo kwakira kwa nyama tuzoraba tuzoraba nibindi bihugu nivyunguruza rukunguruza twunguruze nitutashima uzoba gwacitse mu gihugu cyose hariho gref cyo bita sub registry rero sigura ngo mpaka ngo kwitwara ngo abanze ze yarusha agenda mu gihugu hajya muri cross supreme hariho sub registry of East African Court of Justice irahale yitwara harya singomwe ngo azino kandi nta mahera bamwaka rero nico kitwa tuvuga tuti nico kirwa cameza bikira kwi
no rubanza gwa mbere rusaba guhindura zimwe mu ngingo z'umujyango wa Afrika buseruko yese ntare yakirije gwacerushegwa mu mwiherero akaba atasango yatanzwe yo kurusoma Pierre Clavier n'inkuru yarusha kubwijwe rya America.
Mukomeje rero kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve noneho muri Tanzania tujye mu Burundi. Urubyiruko mu ntara Makamba mu majyepfo y'Uburundi ntirwitabira ibikorwa byo gufasha imbabare hakurikijwe imibare hitangwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri iyo ntara. Abageze mu zabukuru nibo bajijukiwe n'ibyo gufasha imbabare ugereranije n'urubyiruko. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu i Makamba Fidelite Ishatz.
Imisiyo sena hose
tugira ubuntu
iriyo ndamutse bahorikiye umujyango utabara imbabare Croix Rouge kuva mu mwaka wa 2005 umujyango wa Croix Rouge mu Burundi wari ihaye intumbero kwegera bantu nikora basanzwe ba kumitumba twavyiganiye na Julien Jimbere umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Croix Rouge mu ntara ya Makamba
kare Croix Rouge yari kugwe kugwintara amabaragerageza kumanura gatoyi ngo baragwashike kugwe gw'amakomine naho nyine basanga ntaho nikora ntarashikirwa ko ntaho nikora ba kumutumba umutumba rero woba ugwinjiriro gw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge kuko barya baba kumutumba ni nabo babona ntaho nikora ni nabo bamufasha
mu gihugu cyose cy'u Burundi iyo habonetse nimwe buri buri 50 bijukira kwinjira mu muryango utabara imbabare Croix Rouge ahantu basanzwe ba kumutumba hashashingwa icyitwa ikigo muryango ariyo unité collinaire nk'akarero mu ntara ya Makamba ku mitumba 132 igize 122 iri ku bigo muryango bya Croix Rouge twaragenda ikigo muryango kiri ku mutumba kibimba muri commune Kayogoro zone Kayogoro unoranya muryango
yego
nkageze mu gisabukuru watanguye cyane
nkageze mu gisabukuru bona turamakuru nitwa ndarice ntare wa Hadiya
mu sinya kingana
66
koko nyezi namwe mukora nk'abanyamujyango n'inyabaki
turakora ibikorwa tugafasha
igihe tubona afise imugoye tuca tumufasha
none mu bumenya gute
kugira ngo tubufashe tubona ubuzima bw'uko abayeho nabi tugaca tuza ngaha mu muryango tukagira kanama tubi munsi dukwiye kuza gufasha urya muntu turabona ko ukubaho kwiwe kumunaniye
babona nk'ubu hariho nk'umuntu duheruka gufasha yadusabye ati muronzanire udukwe warigoye turaturondera ukuntu tutujyana turatumushira turatumufashisha aho hariho nk'abandi nyene basabye ati je n'ukuri nta kazu mfise ako kazu turiyaranje ukuntu twobigenza turakamurondera turamwubakira turagaheza
abantu 70 yorikiye mu kigo muryango cha Croix Rouge ku mutumba kibimba asuye n'inkumi nibashika 10 aho bahorikiye muri Croix Rouge ku mutumba kibimba baherutse kubaka inzu y'ugukoreramwo ariyo yitwa ikigo muryango kubwabo kuba batari bafise uburagamo ico bita adresse physique muri mu gifaransa ico catumye ugwaruka rudahurumbira kwinjira mu muryango wa Croix Rouge ku mutumba kibimba
kobera ugwaruka kwishi batarabona inyubakwa iyo muryango wa Croix Rouge ku mutumba ntibari bwiteho cyane kugira ngo binjire ku waje kobera babura ahantu binjira no kuntu bahaca no kuntu bagira ibintu by'inama ko twazigiriranye niyo turiko turakora ibikorwa kanaka bigacha bituma bataronka aho baca mu kwinjira muri uwo muryango wa Croix Rouge.
Ibiharo vyatorokanijwe mu ntango z'umwaka wa 2015 byerekana ko mu ntara yose ya Makamba abarukiye umuryango utari imbabare Croix Rouge bagera ku 2016 muri bo ugwaruka ni gwashika 2600 sagaseshwa rumuri ubwo buke bw'ugwaruka abanyamuryango bayagishinga indongweza Croix Rouge Makamba. Julien Jimbere ni umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Croix Rouge Makamba.
Ehe gahanze kuko nkuko twita umuryango umuryango imisi yose bamugirwa n'abantu bakuze hamwe n'abandi babungira bazo basubirira mu gihe abo bakuze bamaze kuba batagishoboye natwebwe rero ico turakibona ari uwo mugambi w'uko mu mashuri yose ari muri ino ntara twipfuza ko amashuri yose yoba yamaze gushikwamo uwo muryango mu bere ya 2015 na 14 ico gikorwa cyasa n'icari cahagaze gatoyi ariko ubu turibaza yuko kigiye kubandanya amashuri gucatangurira.
Alexi Yangabi asiyafisa kazi mu muryango utabari mbabare Croix Rouge yatwiganiye ko kuva kiri umunyeshure yari yariye ntumbero y'ugufasha imbabare mu kwinjira mu muryango utabari mbabare.
Iyaba uyu mwanya dutakaza dufise handi hantu hari occupation ko bari byiza hako tutakariza kumarigara abantu bakiri bato ico no bahanura bo genda mu minite colonelle hajya ku mitumba ku Rujiriyo bakagenda bakabona ibikorwa bikoregwayo kuko no munsi uhamagariwe gufasha ntaho nikora ejo urashobora guhindukira ugasanga ni wabaye ntaho nikora ugakenera gufashwa ni byiza ryo kubogira uwo mutima bakaza muri Croix Rouge hararera kuko warakuriye muri Croix Rouge bizo kunanira kubaho
ubuntu ukutagira nkunzi ukutagira wegamiye ukwigenga ukwitanga ubumwe no guhuza makungu nizo nkingi ndwi abanyamujyango ba Croix Rouge bagendera ko muri commune Kayogoro mu ntara ya Makamba Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi aho intumwa ya Uganda ishoje uruzinduko asoza rero uruzinduko rwe mu Burundi. Ministre ushinzwe impunzi muri Uganda Musa Francis Etwere yatangaje ko agiye gushishikariza abarundi bahungiye mu gihugu cye gutahuka kuko yasanze igihugu cyabo ari nyabagendwa. Cyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose ko babibona. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri Bujumbura adufite inkuru irambuye.
Inyuma y'iminsi itatu yamaze mu Burundi kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze gushika ku wa gatandatu umushikiranganji w'Ubuganda ajejwe ibibazo by'impunzi yibukije ko igihugu ciwe kiri mu vya mbere muri Afrika vyakira impunzi. Ubuganda rero bufise impunzi zigera ku 170,000. Uburundi bufise ikibanza ca gatatu mu bihugu bifise abavuka gihugu bahungiye mu Buganda. Abarundi bahahungiye bagera ku 40,000. Imbere y'Uburundi hari Sudani y'Amajepfo na Republika ya Demokrasi ya Congo mu bihugu bifise abantu benshi bahungiye muri ico gihugu. Umushikiranganji Musa Francis Chwera gura kwabo barundi bahungiye mu Buganda bari bakwiye gutahuka bakubaka igihugu cabibarutse. Ekyera avuga ko atabituma vyuko baguma hanze y'igihugu yabonye.
I have been here now, this is my third day since I arrived, and I must confess that what I am seeing is different from
ahagira ati mazimizi tatunga magerezwa kuvugisha ukuri ivyo ndiko ndibonera n'amaso yanje bitandukanye cyane rwose n'ivyo nari nemejwe kwizera. Ubutumwa bwanje subiye inyuma ica mbere cyo twumvikanye n'indongozi ko tudashobora kubatahisha ku ngufu. Icyo dushobora ni kubumvisha ko bogaruka. Uburyo bwiza bwo kubemeza nuko nzotunganya umugambi twita ingurabe na ugende ubwira abandi. Ubu rero nico ndoye gukorana n'abandi barongozi hamwe na se tuzoheza tubuzane bamwe mu bakuriye impunzi nabo basubiye inyuma bazobwira bene wabo na bashiki babo bati ibintu si bibi nk'uko twabisize aho twahunga. Birashoboka ko baheza bakagaruka bakubaka igihugu cyabo.
Then it's possible they can come back and start rebuilding their country.
Tasiensi Bomana umuvugizi w'umugambwe y'ipronotemewe n'ubutegetsi abona kwizo mpunzi hataragera aho zihamagarirwa gutahuka. Kubwiwe imvo z'abatumye batabakomoka n'ubu niho zikiri.
Mu Kirundi baracumuga nibati umuntu natinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Muranzi ko ari abantu bahunze bariko barirukwa ku bagomba kwicwa abandi bagomba gupfungwa ku mvo zitandukanye zimwe zitanagira mvura. Hari abandi bagiye bagashacuba kubera amajambo ariko aravugwa n'abandi bamaze gupfa n'ibiri n'ibiko birakorwa mu Burundi. None abo yovuga ko ku mutima wabo batekanye kugira basubire kugaruka. Iki sigura ko umutekano uriho nuko umuntu mu mutima bayumva ko atekaniwe ashobora kuza ati ndashobora kwishyira nkizana mu gihugu iki cyane kiriye. Nabo nivyo azoheza byumvisha abarundi koko ko boza bakishyira bakizana ataburara yibaza ko no munsi bamunyuruza tukazosanga mu byimba ntiyibaze ko abarundi bahunze ngo ntibakurikirane biba mu gihugu.
Kwa gifisa amakenga ku mutekano muke muturere baturukamwo leta yamaze kwiyumvira ibibanza bindi byo kubashiramwo. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagi
dufashanije na yashira hamwe muza makungu hashise kurugo yo bagifisa ubwo baguterahera neza tije sinshoka nja hamwe iwanje turiko turatunganya ibigo bizokwakira abantu bazaba bahungutse kandi turizeye ko bazoza ku bwinshi. Ikigo kiro kiratunganywa imakamba ikindi kigo twavugana hashire yuko bishobora gutunganywa vuba mu ntara ya Ruyigi n'ahandi twabona hose bikenewe kugira ngo uzovuga ati reka je mbanze mbangirire ngaha mbaze neza iyene hari yabimeze abararindirira ngaha. Icyo bikoze nuko ibintu byose byaratekanijwe kugira ngo uwo murundi atahutse yumve ko amerewe neza muri iki gihugu kandi n'abarundi bene wabo ngaha barigishijwe neza ko bategerezwa kwakira neza.
Tansensi Bomana avuga ko ari uburenganzira bw'abategetsi kumvisha abantu gutaha ariko asanga ari igikorwa kitoroshye.
Mugabo nibaza ko bizomugora ko bumvisha huko ibituma byo gutinya n'ubu biracari. Icyanyuma none niyatashobora kubumvisha azoheza abisaba ugihugu ciwe ko cirukana bahungiye mu Buganda. Uko mubizi hariho amategeko agenga impunzi naho baba bamerewe nabi hariho bikeyi basigarana mu burenganzira bwa kiremwa muntu. Biranditswe neza ko atawirukana impunzi ngo isubire mu gihugu yamajambo yahunze ivamo mu gihe iyo mpunzi kivuga ko haba ku mutima wiwe haba nivyo abona nivyo yumva atosubira muri cyo gihugu kwera umutekano wiwe utubahirije haba ku mutima haba no ku mubiri.
Abarundi bahungiye mu bihugu bibanye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko na karere k'ibiyaga binini barenga 250,000 nkuko vyemezwa na ONU. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yemeza ko mu minsi n'imbere azokwishikira mu bihugu bimwe bimwe harimo Tanzania, Kongo n'Uganda kwirabira impunzi mu ntumbero yo kuzumvisha ko ataka ntunakimwe cyo tumaze gumahanze y'igihugu. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Shuti turi kumwe ho mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ivugira i Washington DC. Urunani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Senarede mu mpera z'icyumweru rwasoje inama yari imaze icyumweru hiberi Buruseli mu Bubiligi basuzumira hamwe ukuntu amahoro yagaruka mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije uyu munsi mu kiganiro muri Isanga yatumiye bwana Chimpaye Pancrase umuvugizi urwo runani inosambano usesengura ibya politiki na bwana Rugema umurundi uba hanze. Bwana Chimpaye araza kutubwira icyo iyo nama ya Senaredi yagezeho ariko muri aka kanya twumve bwana Bano avuga uko yumvise iyo nama.
Ndagizaniriwe ego murakoze cyane. Icyo kiganiro twari twacumvise naho ntashoboye kukijyamo kuko cyari giteguriwe abantu benshi mugabo nk'uko twabibonye basanze turiko turayakurikiranira hafi cyane cyarimo abantu benshi cyane mugabo turaje n'ibyavugiwemo twabonye harimo akantu wagira karabude cyane cyane mu byerekeye gutahura ibihe turimo by'igihugu cyane cyane aho igihugu kigeze no mu bihe bipicemo. Hakaba hariho abantu bamwe bamwe mu byo bashyikiriza bashyira imbere ingendo itabereye cyane cyane ingendo yo gusaba yuko Burundi bwoja mu ntambara. Ibyo twaba twarabineguye mugabo benshi n'abandi barimo bavuga bati twe tubona inzira yuko ibintu bishobora gushyira mu nzira nziza i Burundi ari uko bo kwishyira n'abanyepolitiki. Mugabo uraze cyane cyane abanyepolitiki bamwe bamwe mu byo bagiye bashyikiriza urabona ko amajambo bashyikiriza adahumuriza. Mugabo twebwe tuvuga yuko ababibona abona yuko ari kugumiza Abarundi mu nshoro yo kwitara mu iterabwoba kandi Abarundi benshi banyota amahoro.
Mushikantahe Rugema namwe naho mutari mu gihe cy'ubwirye muri Irondere mu gihe cy'ubwongereza ariko amakuru yerekeye Burundi murayakurikirana cyane cyane iyo nama ikozwe ikoreshejwe inyuma yaho muhuza abonaniye n'abakuru b'ihugu byo mu Seruko akababwira ukuntu imishikano yagize yagenze mwebwe ikintu ku bwanyu mubona ko bari bakwiye gushira imbere n'ikihe abo bo murona ni senarede mukanya turamubona umushya ntahe cimpaye ko twavuganye nibaza ko tumubona muri aka kanya nashaka rero mu tubwire namwe ikintu mwibaza ko bari bakwiye gushira imbere n'ikihe cyane cyane muri iki gihe abarundi bato batakeneye banyotewe amahoro.
Ego me murakoze kuduha ijambo. Icyo twibaza kuri izi ngorane ziko ziratoteza bene Burundi nuko by'ukuri abanyepolitike bo twibaza yuko bo raba ingene bahindura bagahindura ingendo bakaraba by'ukuri yuko bagomba gushira imbere ineza abanyagihugu batarabye inyungu zabo za politike. Ibyo rero bakaraba ukuntu bovugira by'ukuri abanyagihugu bitwa yuko ariwo ariko barasengukira ariwo ariko baravugira. Murabona umunyagihugu ari nko mu buhungiro ntabona inyishu yavuba ishobora gutuma aba mu rugo buhungiro kandi uko abanyagihugu baguma hanze y'igihugu n'abandi bagore hagati y'igihugu kubera izo ngorane ziriho zituma n'ubukene bwarateke abarundi. Ibyo bintu byose bituma abanyagihugu bihebura hama bigatuma batabona neza ingene izi ngorane tuzozivamo. Ni nacyo gituma rero dusabye abanyepolitike mu byo bariko barakora byose egome turabona yuko iyo bakoranye umenga bariko babishyiramwo ishaka ry'ukugira barabimwe nibumvikana ariko iryo shaka n'ubundi bisubiremwo ni ry'uko abanyagihugu boronka ingene basubira mu ngo zabo.
Mushikana hero gema muravuze ikibazo cy'impunzi twakwiyutsa ko igihe umushikiranganje w'igihugu cy'Uganda jejwe impunzi yitwa Musa Francis Echweru igihe yaruka mu Burundi yaratangaje ko agiye gusubira mu gihugu cyiwe kugira ngo yumvishe impunzi ko mu Burundi ari igihugu kigendwa kugira ngo izo mpunzi zitahuke. Mushikana nahe inosambano muribaza ko abatetsi b'u Burundi eka nawe nyene batavuga rumwe na leta bose bipfuza kwizo mpunzi z'abarundi zitahuka.
Keni baza yuko aho ibintu bigeze mu Burundi nkuko mvuyeyo naronsa kanya ko gutembera mu Burundi rwose nabonye bikobera mu Burundi nibaza yuko ubu amahoro ari karagaruka mu Burundi kandi rwose ipo icyo nashaka kuvuga nuko nkuko uyu mugenzanza aje kubivuga abanyepolitike bogabanura imvugo zimwe zimwe zo gutera ubwoba bakamenya yuko hakwiye igikuru mu majambo yose bavuga bagashyira amahoro imbere n'abo boza mu bya politike byabo badashobora kubigira atamahoro ahari. Nibaza yuko iki gihe tubona agahengwe kagarutse mu Burundi amahoro asasagara kandi hariho n'ishaka yuko abanyepolitiki bo kwicara hamwe bakayaga nk'uko baronse mu abahuza bashobora kubibafashamo. Nibaza yuko bofata iyi opportunite kugira barondera inzira y'amahoro batarinze gusa mu zindi nzira zishobora gutuma abarundi bagaruka mu marira. Nicyo gituma nasaba abanyepolitike cyane cyane bamenye yuko niba ariko baragira politike batoyigirira inda zabo cyangwa batagira inyungu zabo boyigira inyungu za bene gihugu abo bene gihugu uno munsi baruhutse kubera amahoro ariko arasasagara mu gihugu.
Yeah, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umushya ntahe Pancras Chimpaye yashitse ku murongo nta rero mwiriwe neza umushya ntahe Pancras.
Mwiriwe
murakomeye?
Turaho.
Umurongo wari watugoye mu kanyaga heza ariko ko turashimye cyane rwose ko mushoboye kuboneka. Nashaka ubwa mbere na mbere muducire ku mayange inama eka ikiganiro mwatanze ku munsi wa gatandatu. Murashaka kuducira ku mayange mu majambo make cyane rwose ibintu mwashikirije
mu kiganiro umukuru wa Senarede Giriteka yashikirije abarundi n'inshuti z'u Burundi zari zikoraniye muri hoteli Marivo ngai Buruseli. Yari ifise ihangiro ryo kumenyesha abarundi n'amakungu yuko Senarede Giriteka ihagaze ku nzira yo kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi biciye mu biganiro bikorabera Arusha. Twarerekanye rero inzira imigambi n'imigabo icyo tuma ibyo biganiro binyaruka, ariko umukuru wa Senarede yarongiye noneho arerekana neza yuko leta ya Petero Nkurunziza y'Ubujumbura igenda kwega amaguru, ahubwo ifite n'imigambi yo guhindura ibirezo shingiro, imigambi yo gufuta amasezerano y'Arusha. Aho rero Senarede ihamagarira Abarundi kwemera amagabo, ihamagarira amakungu gufata ibihano ruhasha kugira ngo Petero Nkurunziza nyabuna kunde aze kuri iyo meza ibiganiro. Twarerekanye kandi yuko ikibazo cy'uko hari Abarundi bamaze iminsi babaca umutima bababwira ibihuha ngo Senarede igiye kwinjira emama ngo muri leta ya Petero Nkurunziza yaguye, umukuru wa Senarede yarahumurije Abarundi arababwira yuko uyu munsi ahubwo urazi ubwicanyi, urazi igisomye cyo kirasamburwa, urazi ingene umugambi wa Petero Nkurunziza ubahuka ukavuga ko tawo nyabwo kujyabaye mu Rwanda, tahubwo Petero Nkurunziza ariko araja mu mugwi ngorane z'igihugu, ariko suri mu mugwi w'inyishu z'igihugu cy'u Burundi.
Mwavuze ko mwari kumushikiriza ikibazo kugira ngo mwavuze ko umuhari Senarede Runani Senarede ufiye gushira imbere ibiganiro, hari amakuru atangazwa bavuga ko hariho abatari bake mu batetsi b'uyo muhari w'ubwo Runani bashaka ko ibintu bica mu ngwano. Ayo makuru siyo canke niyo?
Ayo makuru siyo, nkuko umukuru wa Senarede ariko arishura ibibazo by'Abarundi bari baje kubaza, bavuga bati none Petero Nkurunziza niyo yafuta amasezerano y'Arusha, ati Petero Nkurunziza niyo yafuta ibwirizwa shingiro agacafuta bya biringo bitatu byiwe, ariko ariho uyu munsi agaca bigira nkuko byemewe n'amategeko, ati muzokora iki? Umukuru wa Senarede yavuze ati aho azoba arenganye umurongo utukura, ati ngaho azoba ariko arakora ingwe mujisho. Ataho rero Abarundi n'amakungu ntibazomwihanganira na gato.
Mukanya gato mumpe inyishu ngufi ngufi, reka imbere yuko tuja kubanywanya nashaka mwishure ikibazo akakabazo kamwe. Mwavuze ko mwasavye kandi ko hofatirwa ibihano mu gihe abo leta y'u Burundi yobandanya gukwega amaguru, ivyo nivyo abanyagihugu batuma Senarede kuko ibihano amatwa dusumira birazingabitse abanyagihugu ubwabo. Abanyagihugu Senarede ntizo bakenera amatora niyashika
igihe hafatirwa ibihano Major Petero Buyoya mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatandatu, nibaza yuko atanu kwezi guheze Petero Buyoya yaciye yemera kuza mu biganiro.
Ariko twabibutsa ko ivyerekeye kuri leta ya Buyoya n'ivyerekeye kuri leta y'ubu hariho ubudasa, kuko harabaye amatora naho atemewe na bose. Reka duhe ijambo umunywanyi muri radio Ijwi rya Amerika, Raoul. Mwiriwe neza? Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego, ufite ikibazo na benshi n'intererano.
Yego, duga ku ijambo.
Nafatiye nko kujya mu kiganiro mu Uganda, yaba yarabuze yuko mu Burundi hari amahoro yagiye kubwira abari mu buhungiro. Nibaza yuko je kubw'iwanje n'akababaro yababaye, kuko hariho abana bagiye bafite abajene bataye amakaminuza, abandi bagiye bataraheza amashuri, kandi ntibari mu buhungiro kubera babikunda. Uwo mutekano nabo bavuga ko buhari, n'ubuhari ntibari kugenda bari kuguma ngaha hama bakiga, cyane ko wewe uvuga ko yabonye ko umutekano uhari aho ku madwani, abo baza bagafata abari bafite ku madwani nabo y'ubuhari ntibo bafashe. Hama ikindi kindi nibaza n'ikiba dushatse kubaza abo batumire n'ikibabona cokorwa kugira twebwe Abarundi tuve mu kababaro turimwe duterwa n'abanyepolitike.
Urakoze Raoul.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11835.
Nshuti bavandimwe twari kumwe ahantu ibiganiro byo kuri isaha tubihumurije tubashimiye rero mwese kwa mwateza amatwi ku bahanga bw'ibyuma ya Chang Zhongyang afatanije na Inosa Kimenyi kuri mikro ya Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu radio ijwi rya Amerika.